radio y'ijwi irya America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya 12 kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Abakuru b'ibihugu 7 bigize umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba bari mu nama rusha muri Tanzania. Abakuru b'ibihugu 4 bitabiriye iyo nama, abandi 3 bohereza ababahagararira. Mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda, mu karere ka Kamonyi, umwana w'umukobwa warangije amashuri akabura akazi aravuga ko yakabonye amaze kuvugana n'ijwi rya Amerika.
Amafaranga yo mu ibumba ushobora gukora icyumweru cyose wazajya kugurishwa abona amafaranga 1000 cyonyine. Niba rero mbona umushahara hagatenda y'50 na 60, urumva yuko ayo mafaranga yakoresha umukozi mu murima, ayo mafaranga yahaha, ayo mafaranga yagura amavuta, yagura umwenda, yagura n'amakayi y'abana mu rugo.
Monica Mukayiranga wo mu bwoko bw'abatwa bashigajwe inyuma n'amateka. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwakiguriwe kandi byizwaho na Diane Ninina Hazwe afatanije na Fidel Niyongabo.
President wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden arabandanya kwikumira inyuma yaho ejo kuwa kane ibiro vyiwe White House bitangarije ko yanduye virusi ya corona. Karine Jean-Pierre ajeje gutanga amakuru muri White House abicije mu itangazo rigufi, yavuze ko ibimenyetso Biden afise bibayabaye kandi ko abandanya gufata umuti witwa Paxlovid. Iryo tangazo ribandanya rigira riti yarafashe incanco zose zikingira ubwandu bwa COVID-19 aranaziyongera inshuro 2 kugira ngo akaze ubudahangarwa kuri uwo mugera. Muganga Kevin O'Connor avura Biden yemeje ko ibimenyetso birimo uburuhe, ibicurane, gusyeneza n'inkorora President Biden yatanguye kuvyumva kwa gatatu w'inondwi. Dr. O'Connor yasiguye ko kubera Biden yacandazwe doze zose zikingira COVID-19 akongera kiyongeza atabwoba azokira vuba. Biden kuri Twitter yiwe nawe yanditse ati, bagenzi banje murakoze kurazwa ishinga n'uburwayi bwanje, meze neza kandi ndabandanya imirimo. Ibiro vya President Joe Biden vyemeje ko madame wa Biden ariwe Jill Biden ibipimo vyerekanye ko atabwanda afise. Mu butumwa nawe yacije ku rugarwe rwa Twitter yavuze ko ari ku rugendo, ariko yavugishije umugabo wiwe agira ati, Joe ameze neza nanje nta bwandu ufise, nzobandanya kwikingira nambaye agafukamunwa. Joe Biden w'imyaka 79 agiye rero kwikumira ku kirimba iwe kiri aha Washington DC gushika ibipimo vyerekanye ko yakize burundu. Ibiro vyiwe ariko vyemeje ko atankeka azobandanya akora imirimo yiwe ariko ayikorera ku kirimbiwe. Ku mugabane wa Afrika naho ishamwe rijejwe agateka kazi na muntu ku isi Amnesty International risaba ko aba itohoza kwa sivile mu bwoko bw'aba Amhara 450 bagandaguwe mu kwezi guheze mu ntara ya Oromia muri Ethiopia. Ibindi kwino nkuru na mugenzi wacu Fidel Niyongabo.
Ishirahamwe Amnesty International yafatiye kubabonye ivyabaye bagirije umugwi w'abagwanya ubutegetsi bwa Ethiopia Oromo Liberation Army OLA mu mfunyafunyo ko aribo bakoze ubwo bwicanyi. Aba basigura ko ari ukubera imyambaro n'imishatsi yabo hamwe no kuba bakoresha ururimi rwa Oromifa. Umugwi OLA urahakana ivyo vyagirizo, ahubwo wagiriza abagwanyi bakorana na leta ko aribo bakoze ubwo bwicanyi bwo ku itariki 18 y'ukwezi kwa gatandatu mu burengero bw'igihugu. Ubwicanyi bwariyongeye muri ako karere mu mezi ya vuba. Igitero cakozwe mu kwezi kurangiye catanguye isaha 3 zo mu gitondo igihe abantu bitwaje ibigwanisho bikekwa ko ari abo mu mugwi OLA bakikuza imihana yahitwa Tore Kebele. Nk'uko bitangazwa n'abantu 9 babonye ivyabaye ishirahamwe Amnesty International ryabajije. Inteko za leta zarashitse mu masaha y'inyuma y'uko ico gitero kibaye. Ivyo naho ababa muri iyo mihana bari bahaye amakuru yerekeye ico gitero abategetsi bo muri ako karere inyuma y'uko amasasi ya mbere yumvikanye. Uretse kwica abantu bo mu bwoko bw'abamhara, abakoze ico gitero barasahuye. Umuyobozi w'ishyirahamwe Amnesty International mu karere ko muri Afrika y'Umuseruko na Afrika iyo mu bumanuko, The Pros Mucena, yatangaje ko ubwicanyi buteye agahinda bwabereye mu mihana ya Tore Kebele bwagirizwa mu mugwi OLA bwerekana ukutubahana gato ubuzima bw'ikiremwa muntu akamukishira hamwe ya Amnesty International kakurikiye ako umutegetsi mukuru ajejwe agateka ka muntu mu ishyira hamwe mpuzamakungu ONU Michel Bachelet mu kwezi guheze cyo giye yasavye abategetsi ba Ethiopia gukora itohoza ryihuta atahuri hihengamiye kandi ryuzuye kubijanye n'ubwo bwicanye.
Fidel Niyongabura kinuye reka tuve ku mugabane wa Afrika tugaruka muri Amerika. Abanyagihugu batagira akazi basaba gufashwa biyongereye ugeranije nuko bangana mu mezi umunani aheze. Ubushikiranganje buraba ivy'akazi buvuga ko abasavye gufashwa mu ndwi iheze biyongereye ko ibihumbi indwi ugeranije n'abari basavye gufashwa mu ndwi yabanjirije yaheze. Ni ukuvuga ko bavuye ku bihumbi 244 bakaja ku bihumbi 251. N'ubwa mbere ibitigiri by'abatagira akazi basaba gufashwa muri Amerika biduze kugera kuri urwo rugero kuva mu kwezi kwa 11 ko mu bihumbi 221. Ku rundi ruhande ariko abakoresha muri rusangi kuva mu kwezi kwa gatandatu uno mwaka bamaze kongera ko ubuzi bugera ku bihumbi 372. Abahinga mu by'ubutunzi naho biruko biteze ko ubuzi buzogabanuka cyane mu minsi iri imbere. Muri rusangi abatagira akazi bagera ku bice bitatu n'ibice bitandatu ku ijana by'abanyagihugu ba Amerika. Leta ya Amerika aha ikemeza ko mu kwa gatanu ubuzi bwashizwe ku isoko bwari buke cyane, gutyo bikerekana ko ubutunzi bwa Amerika buriko burajegajega cyane. Hagati aho muri rusange ibiciro by'ibitandukanye byongereye muri rusange kugera ku bice 9.1%. N'ubwa mbere biduze kugera kuri urwo rugero kuva mwaka w'1981. Ngihengedi mu buzi n'ubutunzi bwa Amerika turutse ko ahanini kiriko giterwa n'ingaruka za COVID ya 19.
Urakoze Diane Ninina hazwe na Fidel Niyongabo kuri ayo makuru. Umukomeje kumva radio y'ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda. Mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri www.radio.com no ku mbuga za Facebook, YouTube na Instagram. Adresi yacu ni VOA radio yacu.
Iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Mu ntara y'amajyepfo y'u Rwanda mu karere ka Kamonyi, umwana w'umukobwa warangije kaminuza akabura akazi aravuga ko yakabonye amaze kuvugana n'ijwi ry'Amerika. Monica Mukayiranga ari mu bwoko bw'abatwa bwashigajwe inyuma n'amateka. Inkuru ye yamenyekanye mugenzi wacu Asumutakabo yasuye umuryango we ku Kamonyi hashize imyaka 4. Asumutakabo yituri kumwe ku murongo wa telefone. Asumutakabo yiwiriyeho
wiriwe neza Venuste.
Wasuye Monica Mukayiranga mu karere ka Kamonyi umusanga w'umuryango we wamusanze ameza ate?
Nibyo koko mu mpera za 2018 nibwo namenye umwana w'umukobwa warangije kaminuza yize mu ishuri rya Yale kandi ishuri ryigenga hano mu mujyi wa Kigali arihiwe na Leta y'u Rwanda yiga ibigendanye n'ibaruramari. Ariko arangije abura akazi imyaka myinshi asubira mu mwuga wo kubumba. Icyatumye njya kumusura numvaga umuntu warangije kaminuza akarangiza amashuri ari muri bake bize muri iyo miryango babashije kurangiza kaminuza agasubira kongera kubumba inkono agurisha amafaranga 100,200. Numva binteye amatsiko. Narabasuye rero nsanga arabumba nyine, muraza kubona amafoto y'icyo gihe. Hanyuma nsanga n'ababyeyi be rwose ari abantu bababaye kuko baravuga bati nubwo Leta yarihiye umwana wacu ariko natwe twagiraga tumuhagatike tukagerageza kumufasha twumvaga ko azadukura mu buzima bukakaye twari turimo, none dore yagarutse turongeye turabana. Byari agahinda gakomeye cyane.
Iyo ntekereje ko nize natekereza n'ibyo bantanzeho numva nzungereye cyane, bikaba byantera agahinda nkagera kure. Diplome yanjye rwose sinjyana nabitekereza kuko ndebye n'ahantu iri banza. Yewe niyo umuntu twiganya mpamagaye mba numva anteye igikomere cy'uko nge nta kintu nkora kandi wenda abandi barize bakabona imikorere.
Twavuga tuti niba akarangiza kaminuza azabona akazi, hanyuma azajya tugabura natwe tuzasaze neza tumerewe neza. Kuko buriya se yigi iki yavunikiye, hari icyo bimaze, ntacyo twavunikiye.
Uwo ni Monica Mukayiranga na papa we mu mwaka wa 2018 igihe Asumpta Kaboyi yabasuraga. Asumpta Kaboyi hashize imyaka ine, uravuga ko ubuzima bwa Monica Mukayiranga bwahindutse gute?
Yego nibyo, navuga ngo nongeye gutekereza Monica mu minsi ishize ubwo hano Kigali haberaga inama y'abasangwa butaka ba Afrika bahahuriye, hanyuma nza guhura n'abantu bo mwishyirahamwe rimwe Monica nawe yabarizwagamo, ndababaza nti nta makuru ya Monica. Bati ntabwo wamenye ibyabaye. Bati Monica yabaye umukobwa w'igitangaza nyuma ya cya kiganiro yabonye akazi. Nuko bituma rero mvugisha Monica ambwira ko nyuma y'ikiganiro twagiranye abantu benshi bagiye bamuhamagara, abantu benshi bakamubaza bati mbega buryo warize, abatari babizi. Hanyuma bituma nawe avuga ati ariko iribumba nshobora kurireka. Arahaguruka, abo bamuhamagaye hari abagiye bamubwira bataha naha hari akazi. Arahaguruka nawe atangira gushakisha akazi, aza kukabona mu murenge wa Kamonyi ku ishuri rihari, ishuri rya primeri aho yigisha iby'indimi kuko muri secondaire y'izi ndimi, hanyuma akanabakorera na kontabilite kuko muri university yize kontabilite. Monica rero aravuga ku buzima bwe bwabaye bwiza cyane nyuma y'ibyo byose yaciyemo. Uyu munsi uraza kubona ifoto, yarambwiye ati nifotoje iwacu ku nzu, inzu yacu narayikoze yarahindutse, babaga mu nzu y'ibyondo, mu nzu ya sima, nawe ubuzima bwe bwabaye bwiza nk'uko nawe agiye kubyivugira.
Amafaranga yo mu ibumba ushobora gukora icyumweru cyose wazajya kugurisha ukabona amafaranga igihumbi cyonyine. Niba rero mbona umushahara hagatenda y'ibihumbi 50 na 60, wumva yuko ayo mafaranga yakoresha umukozi mu murima, ayo mafaranga yahaha, ayo mafaranga yagura amavuta, yagura umwenda, yagura n'amakayi y'abana mu rugo. Umva ko hari imitandukanyirizo. Ubu ngubu mfatwa nk'umuntu ufite akazi, ikibazo runaka kiravuka, bati mwana wacu se dufashe gutya na gutya, ariko mbasha gukemura ibibazo bya hato na hato byo mu muryango.
Asumpta Kaboyi, ubuzima bwa Monica Mukayiranga birumvikana bwarahindutse, bwabaye bwiza kurushaho. Ariko se Leta y'u Rwanda ikora iki kugira ngo abo basigajwe inyuma n'amateka bashyirwe imbere mu kwandika amateka mashya y'ubuzima bwabo?
Leta y'u Rwanda ikora nk'ibyo yakoreye Monica, imushakira ishuri, yamushakiye ishuri abana babasigajwe inyuma n'amateka. Nubwo benshi badakunda kwiga, ariko bake babashije kugira ubwo bwenge bagatsinda, benshi leta igenda ibashakira amashuri. Ni bake nanone, ariko kuko n'umubare wabo nabo uracyari muke, kuko imiryango yabo ivuga ko bageze ku 36 gusa. Rero Leta y'u Rwanda ibazamura nk'abandi Banyarwanda, ni nayo mpamvu itakifuza ko bavuga ngo abatwa abahutu abatutsi bazamukira kimwe n'abandi baturage basigajwe inyuma n'amateka, bafite ibibazo bikomeye, abakene babashyira muri VUP, abakene bose basanzwe babaha inka zo korora. Ariko nanone abasigajwe inyuma n'amateka mujya mwumva mu miryango yabo bakavuga bati ntabwo turagira kuri urwo rwego rwo gukorerwa nk'ibyo abandi bakorerwa, kuko twe twasigaye inyuma cyane, ntabwo tuzi korora kuko twiberaga mu mashyamba, ntabwo tuzi guhinga kuko atari imirimo yacu. Bakavuga ko bakeneye umwihariko wihariye kugira ngo babashe kuzamukana n'abandi baturage b'abakene muri rusange.
Asumpta Kaboyi, umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika i Kigali, wakoze akazi k'indashyikirwa. Nagira ngo nkujyane gato mu Kinigi, ahari abandi bantu basigajwe inyuma n'amateka, bakunda Ijwi ry'Amerika, bakumva bumva aya makuru tubagezaho, bashimira Ijwi ry'Amerika. Aka karirimbo badutuye, nawe ndakagutuyenga turi nabumva Ijwi ry'Amerika. Muri aka kanya turakomeza amakuru, banze wumva ku karirimbo ngutuye kandi ugira umunsi mwiza.
Urakoze cyane Venus kuri ako karirimbo, turashimira n'aba bumva Ijwi ry'Amerika nabo ndetse baduhimbiye akaririmbo, nabo ndabashimiye cyane, murakoze.
Yeah.
abakuru b'ibihugu birindwi bigize umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba bari mu nama Arusha muri Tanzania. Abakuru b'ibihugu bine bitabye iyo nama, abandi batatu bohereza ababahagararira. Biteganijwe ko u Burundi bufata ubuyobozi bw'uwo muryango mu gihe cy'umwaka umwe. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Pierre Claver Niyonkuru arakurikirana iyo nama akoresheje ikoranabuhanga ari Kigali mu Rwanda. Turi kumwe ku murongo wa telefone. Pierre Claver Niyonkuru, wiriweho?
Mwiriwe neza Venuste Mana.
None abakuru b'ibihugu bagize uwo muryango bitabira inama ibera Arusha ni bande?
Isambire ko ibihugu byose indwi bigize umuryango wa Afurika y'Ubuseruko byose byaserukiwe. Abakuru b'ibihugu bane bari muri inama, harimo u Burundi Evariste Ndayishimiye, harimo uwatakiriye bagenzi we Samia Suluhu Hassan, bamwe n'igihugu cy'Uganda Yoweri Museveni, hamwe n'igihugu cya Kenya ari nawe atwara umuryango mu kiringo cy'umwaka wose tangira uno munsi. Ibihugu bitatu nabyo byarungitse ababiserukira, igihugu cy'u Rwanda cyarungitse umushikiranganji, igihugu cya Congo nacyo nyine cyarungitse umushikiranganji wa mbere Sama Rukonde, n'igihugu y'epfo cyarungitse umushikiranganji ajejwe dira ya Sudani y'epfo muri Barbara Samiala.
Ingingo nkuru nkuru bategerejwe kuganiraho kwiheza nizihe?
Mbere na mbere babwirizwa kwihoye kuraba aho isoko rusangi no guhanahandazwa muri kano kare ka Afurika hatarinze kuriwa amakuru n'amatagisi igeze. Ingingo haize imyaka irenga itandatu ariko ikaba igifise inzitizi badandaza, bavuga ko bakora ibintu nk'akarutwaye mu Buganda bakarishwa amakori, arundi baja kuba nko muri Kenya cyane nko muri bakarishwa amaviza n'ibindi. Ikindi baganira ko rero ni kugwanya umugero wa ibintu bihugu kwarindwi guha uburongozi ngo umukuru w'igihugu cy'u Burundi nk'uko amapse abivuga, ndetse mbere n'amakimbirane uno muryango w'ibihugu bya Afurika guseruka
amakimbirane ibibazo bitandukanye. Ntabwo ari bikiya nk'uko bivuga muri uwo muryango. Hari ukutumvikana hagati y'u Rwanda na Congo, hari umupaka ufunze hagati y'u Rwanda n'u Burundi. Ibyo bibazo byose biri busuzumirwe muri iyo nama ibera Arusha?
Ego cyane no kumenyesha Venuste y'ibibazo kiri hagati y'u Rwanda na Congo. Umushikiranganji wa mbere wa Congo yamaze kugishikiriza aho yabwiye bagenzi be yuko ikibazo kidatorewe umuti bizotuma uno muryango udatera imbere. Ubona ko kitarakwiza n'amezi atanu muri umuryango. Umushikiranganji wa mbere wako uvuze yuko igihugu cyo cyifuza ko uno Afurika y'Ubuseruko utora inyishu za kibazo na cyane cyane n'umutekano muke uko bwa Congo. Yanagarutse mbere anavuga yuko anda winjirira mu mutekano ke rufise uruhara mutekano muke mu seruko a Congo. Ubu rero hakaba hategereje ko bino bico bibivuga ko ariko kandi bamwe n'abandi banavuze yuko ku imipaka yugaye hagati y'u Rwanda n'u Burundi ituma nk'ibidandazwa biba bivugiye muri Tanzania nko mu ntara ya Kigoma bigaca mu Burundi bidasheka neza mu Rwanda muri mu Buganda na Kenya.
Pierre Claver Niyonkuru, uwo muryango w'Uburasirazuba bwa Afurika, hari ibindi bihugu binuganuga kuwinjiramo, ibyo bihugu ni bihe?
Ni igihugu cya ubwa mbere na mbere kuko umukuru w'icyo gihugu yaze gushika mbere muri inama isa n'iyanguye ejo. Yanavuze ko uno munsi aza gutanga urwandiko rusaba ko Somalia kwinjira muri umuryango wa EAC. Tukibutsa ko igihugu cya Somalia cyari cyaragerageje kwinjira muri umuryango muri umwaka w'2016 ariko biranga kuko amigenga muri kano karere. Yavuze ko icyo kibazo gishobora na ingorane cyane cyane ko inagonga z'umuhari Al-Shabab icyo gihe zabica bigacika mu karere ahatwavuga muri Somalia nyene, Uganda no muri Kenya.
Pierre Claver Niyonkuru, umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika i Kigali, ndagushimiye cyane kandi nkwifurije umunsi mwiza.
urakoze cyane twibutse ko turi ko dukana inama twatumiwemo mu buryo majwi ngurukana bumenyi video conference
ijwi rya Amerika uru wa mbere uri gitego
mukomeje kumva radio y'ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda mu Burundi kuri wa kane ingozi hatangiye gahunda yo gukingira inka indwara ya Rift Valley inkuru irambuye Desire Hatungimana
iryo sekeza ryatangujwe n'umuyobozi mukuru w'ubworozi mu Burundi Nkurunziza Serge ari kumwe n'umunyamabanga ntayigayizwa mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu ni Ntereste Martin Nkurunziza Serge yamenyesheje ko icyo gikorwa kizoca kibandaniza mu ntara zose z'u Burundi kugira ubworozi bwongere gufasha abarundi n'u Burundi
uyu munsi twazanye incanci igihumbi no kuvuga 500 ngaha mu ntara ya Ngozi n'izindi 500 mu ntara ya Karusi ariko mundi bitangura kuri tese kronka incanci zigira ku 100,000 bwaduce tubandanye iki gikorwa kandi mu gihugu cyose tuzohashika kuko mu gihugu turafise inka zababa 1,800 ingombwa rero izo nka zose tuzikingira mbere binakunze n'impene n'intama nazo nyesweza tuzicandage mu nyuma ariko twatwibutse guhera ku bitungo by'inka
naho ingozi iyo ngwara y'inyonko yo mu kiyaya cha Rift yasinzikaje nkuru nziza Serge yashimiye abanyagihugu baho bagerageje gukurikiza amabwirizwa bahawe inka zabo ntizahonera
shimire cyane abene gihugu kuntu mwitwaye uko ngwari imaze kuboneka baragize bati nimuhagari kuruja n'uruza rw'ibitungwa mucamo bikora neza cyane byaratumye ingwara itarandagata ku murindi munini cyane turanashimiye mbere abanyengozi ubwo turabona yuko wa mugambi wa leta wo kororera mu mpongore bawusize mu ngiro nawe nyene rero urya mugambi waratumye ingwara n'ukuri itarandagata ku rugero runini
unamatari w'intara ya Ngozi ntacho sanze Emmanuel yashimiye leta y'u Burundi kubona icyo gikorwa cyo gucandaga inka gitangurizwa ahatwara
mu ntara ya Ngozi niho twafishije inka nyinshi cyane kuko gushika uno munsi dufise ibitigiri bya baba kuri 273 zapfuye akaba ariyo n'izindi zikigoyagoya zigwaye abene gihugu bari batanguye kwihebura tunamenyesha yuko mu makomine yose uko ari 9 hose barindiranye gishika kino gikorwa kuko abene gihugu bari barihebuye ariko no munsi tukavuga tuti ash
abanyagihugu bahingozi bariruhutsa kubona inka zabo zari zibatunze zigiye gukingwa kwa karanda kari kateye
kuri gikorwa leta idukoreye kije hageze abantu bari batumwe ku mutima bazaho kubiza hava bigena mishiza narya harimirije itangwa y'amashuri byogwa y'abavyeyi ariko muri kano kanya kubona leta mbye leta nkozi y'imbere ikatangura gutanga urushansho twebwe abene gihugu turafise icyizere yuko umwisiza tuzotangura kubyikora ko
kuvuga yuko iri sekeza ryo gucandagisha inka tujyakiriye neza cyane abona yuko ibintu kwigisha abana kurima n'ukorora twakora ku gitungwa kandi rero Muncha make babona ibintu byo kugira umuntu borore akoresha wa mutahuva mu nka nyine atakiye neza cyane
iyo ngwara y'inyonko yo mu kiyaya cha Rift yashitse ubwa mbere mu Burundi mu kwezi kwa gatanu kuno mwaka itangurira mu ntara za Ngozi mu Yinga na Kirundo ibiharuro biheruka gutangwa n'ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi igenekezo ryandwi ukwezi kwindwi uno mwaka byerekana ko inka zafashwe zari 910 hafa 413 impene n'intama nazo zafashwe ni 632 hafa 214 iyo ngwara yibonekeza mu ntara 13 kuri 19 zigize u Burundi Desire Hatungimana Kigali ijwi rya Amerika
muri Republika ya Demokarasi ya Kongo amashyirahamwe y'abagore bo mu ntara ya Kivu y'amajyaruguru kuri wa gatanu bakoze imyigaragambyo barasaba ingabo za MONUSCO kuva muri icyo gihugu baravuga ko mu myaka zihamaze nta mutekano zashobye kugarura mu karere aha niho dusoreje aya makuru hamwe na Mukubiri ya Baro wafashije kuyabagezaho tubifurije umunsi mwiza dukomeje gahunda yo gusiga gasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani w'uyu munsi umusemburo w'urwagwa ukoza amagati gusa kagahisha intango mukomeze mwumve iyo ndirimbo y'ubusabane mu bantu murangize icyumweru neza ari kumwe na Venuste Nshimiyimana
il n'y a pas de haine possible entre nous en soi profondément à ce qui nous unit avant d'être emporté par ce qui nous divise au-delà de nos différences nous sommes des frères de sang au-delà de nos différences nous sommes des êtres humains. On peut se rencontrer et parler de la foi qui apprend à aimer. Au-delà de nos différences, nous sommes des frères de foi. Au-delà de nos différences, nous sommes des êtres humains. Changer et marcher dans la paix. Trouver des solutions à travers nos discussions avec intention de protéger l'être humain. Au-delà de nos différences, nous sommes des frères de sang. Au-delà de nos différences, nous sommes des êtres humains.